banana. It's you, our boy, again.
Massive production.
Kuno wanje kanaka mama Bega ura honda gukumbuye Niwe mbona muburi chimwe Chanje malaika wanje uwimana ya nimi Beyi amumuriza Kandi aunibjishimo iyo magaiti Umunganya nari kumwe nawe Banumva umutima Wanje udatuje walahi Ndaugunda kandini we imana Yande meye nguze usange Kaungwino malaika Ingonda baby malaika Nagushaka malaika Unanana malaika Gahongwino malaika Malaika uruwanje malaika Nanjenduwa we mala Malaika Tuza zunguru Kisi maze utapuka ni Burundi Rukundo wanje kanaka mama Bega uraho ndagukumbuye hey. Iwe mbona muri kimwe Chanje malaika wanje uwimana yandemi hey. Amumuriza Kandi amibjishimo iyo mangati Mumwanya mbandi kumwe nawe Banumva umutima Wanje udatuje walahi Ndaukunda kandini we imana Yande meye nguze usange hey. Gahongwino malaika Ingonda baby malaika Nagushaka malaika Unanana malaika Gahongwino malaika Malaika uruwanje malaika Najenduwa we mala malaika